Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Perezida wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI asaba u Rwanda kuba mu muryango w'iyo sentare. Perezida wa sentare Kizigenza y'u Rwanda yagize icyo abivuga ko
tujye kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi. Akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza mudufashije kugira ngo u Rwanda rube mambe ICC.
Uwo ni Sam Rugege, perezida wa sentare Kizigenza mu Rwanda. Mu Burundi, imigambwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza kugene atabantu ifise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara. Naho umugwi Himbaza Drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya. Ari imbere yuko dushika kuri ayo makuru yose, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fide, turahera ku makuru avugwa ku Burundi. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch risaba igihugu cya Tanzania gukingira impunzi z'Abarundi aho kuzihungura bitavuye ku bushake bwabo. Bill Frelick, umuyobozi ajejwe igisata cy'agateka k'impunzi muri Human Rights Watch, yashikirije ko Tanzania ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko ata mpunzi zizotahukanwa ku nguvu cyangwa ngo zisabwe kwiyandikisha ku rutonde rw'abataha batabishatse. Abategetsi ba Tanzania batangaje umugambi wo kuzoba barungitse impunzi zose z'Abarundi 183,000 ziri muri Tanzania imbere y'uko umwaka w'2019 urangira. Frelick asaba umuryango umwe bwa Afrika kusaba ibisobanuro nimba Burundi na Tanzania by'ukuri bazoshira mu ngiro uwo mugambi bumvikanye ko mu gihe byokorwa ubumwe bwa Afrika bugakurikirana ibyo bihugu bibiri ku guhungabanya uburenganzira bw'impunzi. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye we yashikirije ko izo mpunzi zibuzwa gutahana hasi yere ku bw'inyungu zayo bwite zijyanye no gutakaza ubuzi. U Burundi kandi bwemeza ko umutekano ukwiye mu gihugu kw'abana babwo ata mpamvu yotuma babandanya kugorerwa mu mahanga. Abasivile bashika 12 barishwe mu bwicanyi bwari butumbereye amakambi y'impunzi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kane. Abel Alingi arongoye teritwari ya Jugu yabwitorukanze ry'amakuru ry'abafaransa ku bitero bitatu bitandukanye mu ntara ya Ituri mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri wa gatatu byanakomerekeje abantu batatu abandi bane barakomereka. Amazi atari make yarimwe abakuwe mu ngo zabo n'intambara yaraturiwe nk'uko abandanya bishikiriza. Ibyo bitero byabaye nyuma y'ibindi byahitanye abantu 14 muri ako gace nyene mu gatondo ko ku munsi wa gatatu nyene. Muri Afrika kandi perezida wa Sudani Umanuko Salva Kiir yashikirije ko mu kwezi kw'11 hategerezwa gushingwa leta y'ubumwe naho hari ibibazo bitari bike bitaratorerwa inyishu. Yabishikirije mu masengesho yatunganije ku kirimba ciwe ejo ku munsi wa kane. Perezida Kiir yavuze ko mu gihe umuhari SPLM-IO utavuga rumwe na leta okwanka ishingwa ry'iyo leta, izindi mpande zasinya amasezerano y'amahoro bakwiye kuja hamwe bakayishinga. Perezida Kiir yahaboneye n'akaryo ko gutegeka abasirikare hamwe n'abajejwe umutekano guhagarika ubusuma ku banyagihugu ku murwa mukuru Juba hakoreshejwe ibirwanisho. Abantu bashika ku 1,000 barimwo abategetsi ba leta, abacamanza, aho mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abakuru b'amadini nibo bari bitabiriye ayo masengesho yatunganijwe na perezida ejo ku munsi wa kane. Hano muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarirukanye ku butaka bwayo abanyakiba babiri bari mu baserukira ico gihugu muri ONU ibagiriza kuba bagerageje gukora ibikorwa ibangamira inyungu za Amerika. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ntibwashize ahabona amazina yabo bantu canke ngo butange amakuru y'ivyo bagirizwa gukora. Umuvugizi wabwo Morgane Ortagusi yashikirije ko bakoresheje nabi uburenganzira bahawe bwo kuba ku butaka bwa Amerika. Yavuze kandi ko abasigaye muri uyo mugwi userukira Kiba muri ONU bazobuzwa kuja mu kibanza kiri mu gace ka Manhattan i New York ahari icicaro cya ONU. Umushikiranganji wa Kiba ajejwe imigenderanire n'andi makungu Bruno Rodriguez yise ico gikorwa cya Amerika cyo kubirukana ko kidasobanutse kandi kubagiriza ko baciye kubiri n'amabanga yabo ya kidiplomasi ari nko gutuka igihugu cya Kiba. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yashikirije ejo ku munsi wa kane ko afise amakuru ahambaye agenewe Perezida Donald Trump ku kuntu yo vyifatamwo ku bitero mu bibanza vyimburirwamwo ibitoro muri Arabia Saudite inyuma yo kubonana n'abategetsi ba Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe za Barabu. Uwo mudiplomate wa Amerika yashikirije ko habaye guhuza gukomeye ko Irani ariyo yakoze ibyo bitero mu mpera z'indwi irangiye byahungabanije icya kabiri cy'ibitoro Arabia Saudite cimbura, ariko umutegetsi ntiyashikirije uko Amerika igiye kwishura kuri ibyo bitero.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Rwanda, aho umuyobozi wa Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI ikoreriraye mu Buholande Chile Oboe Osuji ari mu Rwanda mu gikorwa cyo gukarisha ubwenge bw'abacamanza ku mategeko mpuzamakungu. Yagiranye ibiganiro na Perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda Professor Sam Rugege vyagarutse ku ngingo zirimwo no gusaba ko u Rwanda rwoja mu bihugu vyemera kandi bikorana n'iyo sentare ivize icicaro mu Buholande. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboy.
Umucamanza Eboe Osuji akaba na Perezida w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ari mu Rwanda hagiye guhugura abacamanza b'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire n'ababuranisha bene izo manza ku rwego rw'ubujurire. Uyu muyobozi wa ICC yavuze ko ibyo azigisha aba bacamanza bo mu Rwanda bifitiye ubumenyi ndetse n'uburambe. Yavuze ko yabaye umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR aba uwunganira abandi mu mategeko, ubu akaba ari umucamanza ari nawe uyoboye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda avuga ko batumiye uyu muyobozi wa ICC kuko abacamanza b'u Rwanda bashaka kwiyungura ubumenyi mu kuburanisha biriya byaha mpuzamahanga bigendanye n'ibyaha byo guhohotera abantu, ibyaha by'intambara n'ibindi. Usibye ikibazo cyo guhugura aba bacamanza, umuyobozi wa ICC yanasabye ku Rwanda rwakwinjira mu banyamuryango ba ICC. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege avuga ko nubwo mugenzi we yabimusabye ku Rwanda rwa umunyamuryango wa ICC ko we n'urwego ayobora batabifatira umwanzuro ko ari icyemezo cya politiki.
Ibyo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, ntabwo ari ikibazo kireba urukiko rw'ikirenga. Kubera ko wenda dufite aho duhurira nk'abacamanza, niyo mpamvu twabivuzeho. Akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza namwe mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Profesor Rugege yavuze ko yamugaragarije impungenge z'uko ibihugu byinshi bya Afrika bitishimiye uru rukiko rushinjwa ko rwibasira abanyafurika aho kuba uruharanira ubutabera mpuzamahanga nk'uko rwitwa.
Nk'abanyafurika natwe tubona ko hari hasa n'hari ikibazo cy'uko urukiko rusa n'urwibasiye abanyafurika, nta wundi muntu murakurikirana mutari umunyafurika ibihugu nka Siriya Myanmar bariya ba Ruhinja birukanye mu gihugu cyabo abandi bakishwa abandi bagasenyerwa bakavuga rwose icyo kibazo turakizi kandi turimo kugerageza kugikoraho kugira ngo n'abandi bose bakora ibyo byaha nabo baburanishwe kuba urwo rukiko rusa naho rukurikirana abanyafurika gusa nanjye ntabwo bishimishije igihugu cyacu ntabwo kibyishimiye bagomba kugaragaza ko hari ikirimo guhinduka kugira ngo natwe turugirire icyizere.
Ni kenshi Perezida Paul Kagame yakunze kumvikanaga imikorere y'uru rukiko rwa ICC aho avuga ko rwashyiriweho rwitwa urw'isi ubu bikaba bisa nkaho rwashyiriweho gukurikirana abanyafurika gusa. Perezida Kagame yakunze kuvuga ko abanyafurika baburanishwa na ruriya rukiko usanga kenshi ibyaha baba babikoranye n'abandi ariko bagakurikirana nabo bonyine. ICC yashyizweho n'amasezerano ya Roma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mu gucira imanza bakoze ibyaha mpuzamahanga birimo ibya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubu uru rukiko rufite ibihugu 122 byasinye ku masezerano arushyiraho ari nabyo byemerwa nk'abanyamuryango barwo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho imigambwe imwimwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega itakira neza ukugene atabantu ifise mu mugwi wigengujejwe amatora muri iyo ntara. Babishikirije ejo kuwa kane aho urongoye mugwi Seni yatangura gushira habona intonde z'abazotunganya amatora ku rwego rw'intara. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kane abagize umugwi Seni bishikiye mu gihugu hagati gushira habona intonde z'abatowe kugira baje mu migwi yigengijejwe amatora mu ntara. Petero Karaverikazise arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaranguriye icyo gikorwa mu ntara ya Gitega yabwiye abitavye icyo gikorwa intumbero yacu.
Twaje kuberekana twarabatijya nino twarabye amadosiye dusangana abantu bamaze kwizigirwa n'imigwi yavamo ni kuvuga imigambwe amashyirahamwe amashengero twabizigiye rero natwe nzoja kubizigira mugabo kandi tuza kubaza abenegihugu bose nk'uko babibonye tukabahamagara tukagira inama nk'iyi kugira babone hanyuma igihe hoba hariho icyo bakema umwe n'uwundi baze bagishikirize bari bahari hanyuma bavuze bati uyu muntu turamuze ikintu cyotuma atajya muri uwo mugwi.
Urutonde rw'abantu 13 bagize CEPI Gitega bashyizwe ahabona ku mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ariko rero bamwe mu banyamigambwe ivuga ko ikorera mu makomine 11 agize intara ya Gitega baridoga ko atamuntu n'umwe wabo ari muri uwo mugwi. Muri abo harimo umushinga mateka ndiho ku bwayo Norbert arongoye umugambwe Sawanya Frodebu muri iyo ntara.
Twabyakiriye nabi cyane ku buryo byashyirikwereka igikorwa cya mbere Seni ishyize ahagaragara yuko bigoye rwose kwizera uwo mugwi ko uri kubakora mu butungane utunganiriza bose. Umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Gitega, intara igizwe n'abakomine 11, umugambwe Sawanya Frodebu uraserukiwe muri ayo makomine yose. Tubamaze kuja gukorerayo amanama, dufite amapermanance n'ayandi turiko turugurura. Ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe, twatangaye rwose kubona ata muntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara. Ni ibintu rero byatubabaje, twibaza, twifuza yuko no kuri Seni yo kwikubita agashi bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo, bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe.
Eka na bamwe mu bari mu migambwe yaronkejwe abari mu mugwi CEPI Gitega ntibashima ingene hari migambwe atagikorwa na kimwe ikorera mu ntara ya Gitega yaronkejwe ibibanza muri uwo mugwi. Mufasoni Belize Iradukunda aserukira umugambwe Senere muri CEPI Gitega ari mu bafisa kangonongono.
Igenwa ry'abantu kubwacu turayikenguka mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kwereka imigambwe itaserukiwe kandi ifite abanywanyi egire amashyirahamwe yaserukiwe amadini nubwo atari yose ariko umuntu agumana akangonongono kwereka ibarya bobo bataserukiwe. Umuntu aca yibaza impamvu nabo bataserukiwe mugabo nyine ku buryo bitatu ari aba sininyizi impamvu yabikoze tubishimuka.
Umukuru w'umugwi Seni avuga ko ishingwa ry'imigwi yigenga ijejwe amatora mu ntara yubahirije ibisabwa n'amategeko nk'ubwoko n'igitsina. Kazisa akavuga ko kubona hari imigambwe itaserukiye Igitega ko ari bisanzwe kuko iserukiye mu zindi ntara.
Twebwe twisuze uko imigambwe yemewe, imigambwe ikorera mu ntara, mugabo kandi ntitwashoboye gushaga imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo ntibyari gukunda, kandi nibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bije bw'imigambwe yose mu ntara zose, nibyo kwira. Ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara, kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe 30 yari kuza, dufite ibibanza 13. Mugabo rero umugambwe utaje ngaha uje ahandi, nta mugambwe usanga uri hose kiretse imigambwe imwimye, mubona yuko koko imigambwe yamaze gushinga imizi gusumba iyindi yose.
Urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umushingamateka George Nshimirimana wewe arakenguruka igikorwa cy'umugwi Seni afise ica saba abazaba bajejwe amatora mu ntara
gukora ibikorwa abazaba bajejwe ataho bahengamiye, uko niho tuzobona ko ababarungitse babarungitse babize. Nico kinini twobifuriza kuko bobo bazobe aba arbitre ataho bahengamiye, kugira ngo no hanyuma babizere kandi birinde icyo cyose cyoza kutuma bakora nabi.
Umugwi sepi ujejwe amatora mu ntara ya Gitega uko ari 13 bava mu migambwe nka CNDD-FDD, CNL, Florina, Radebu, Iprona, PMP, amashengero n'amashirahamwe amwe amwe. Petero Karaveri Kazise arongoye umugwi seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu, akavuga ko Ekleziya Katolika itaserukiwe kuko ata dosiye n'imwe yatanze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda, umusaza Dasiani Nyirinkindi aba mu karere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda, atabaza inzego zitandukanye azisaba kumufasha kumenya aho umuhungu wiwe aherereye. Edouard Niyondamya agiye kumara amezi 3 yarabuze. Abamubonye bavuga ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye mu modoka yiwe igihe ari kaja mu gisagara cya Kigali, aho yari asanzwe akorera imirimo itandukanye. Eric Bagire w'ubusara duha inkuru y'Idonido.
Kibazo afite n'umwana wanjye nabuze, maze kumubura nza gushakisha. Imodoka ye yaratwaye ayirimo nyisanga ahitwa Imasuru mu mujyi wa Kigali.
Uwo ni umusaza Dasiani Nyirinkindi wo mu murenge wa Cyeza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, wabuze muhungu we Bwana Edouard Niyondamya w'imyaka 34 y'amavuko. Nyirinkindi avuga ko muhungu we agiye kumara amezi 3 bitazwa aherereye. Uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa Rugenzi mu karere ka Kamonyi hafi na Kigali, bamushinja gucuruza imyenda yambawe mizwi nka caguwa. Nyirinkindi avuga ko akemara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka.
Namushakiye henshi, nta sitansiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i Kigali, cyane cyane niho nakuze gushakira.
Mu bihe bitandukanye Nyirinkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza Imasoro mu barwanya magendo ku ishami ry'ikigo Rwanda Revenue Authority cy'imisoro n'amahoro. Avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque RAA391X. Avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo hazwi nko kwa Kabuga mu kigo cy'inzererezi, ariko naho bakamusiragiza.
Igikondo nagiyeyo, nagiye inshuro nyinshi, ariko izo nibuka neza ni nk'inshuro 6-7. Ngenda bambwira ngo nisubire Imasoro, ngo nta burenganzira bafite bwo kumunyereka. Nagera nanone Imasoro bakambwira ngo nisubire igikondo kwa Kabuga. Ubwo ngubwo mbega ngo mu gihirahiro numvise binaniye niko kushakisha uburyo nandikira inzego zindi nkuru.
Ni mu gihe Madame Alexia Niyonteze mushiki wa Niyondamya wabanje kugera Imasoro, abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we.
Baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine, umuntu ntawe babonyemo, ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera burake dawuni, akaba ari yigeze aho ngaho Imasoro. Baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo niba dutanga bazatubwira.
Ni ingingo ishavuje bikomeye umusaza nyiri nkindi.
Byarambabaje nabitereye mu mutwe kubona uburu umuntu ukamugura manzaganya ntunabone naho aherereye niba n'icyo yababazwa kerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare ati hanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda aho ukamubura gusa. Narababaye cyane, narababaye byarambabaje nahombye byinshi.
Hari baruwa ijwi rya Amerika yabonye ifataho kopi niba ruwa bigaragara ko yanditswe n'umusaza Dancian nyiri nkindi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri yo barwasaba umuyobozi mukuru w'igipolisi urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kumufasha kumenya aho muhungu waherereye. Ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba. Twanamuherereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije.
Amazina yanjye muyakuremo ko bw'umutekano wanjye kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakantakana ko batamufite. Anje wabona baza kumpiga.
Ubu ni umwe mu nshuti ya Niyondamya wemereye ijwi rya Amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambuka nyabarongwa z'i Kigali bamwambitse amapingu ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 7.
Nasanze bamwambitse amapingu yicaye hasi barambaza imodoka kuragize ndayizi nsanzwe njya nyitwaraho kuko yajyaga nagintizaho rwose ni nshuti yanjye.
Uyu twise boss kubw'umutekano we avuga ko Niyondamya yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yarapakiye caguwa.
Ibintu bidasobanutse ukuntu utane ikiba gihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi afashwe n'igipolisi cy'u Rwanda ntibamugaragaze urumva rero kiba ari ikibazo gikomeye hagataho tuba tutazi.
Mu ibaruwa nyiri nkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko muhungu we yaba aherereye ahazwi nko kwa Kabuga Igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi.
Muhungu wanjye ntabwo ari inzererezi, ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo. Ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi nicyo kintu cyanyuye.
Ku murongo wa telefone ngendanwa ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Aime Bose niba mukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu Rwanda atubwira ko iki kibazo atakiza ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari Gikundo bakamushakisha. Umwe mu banyamategeko we yatubwiye ko ufatanywe ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko abagomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo. Ibihabanye n'ibi ujyanwa mu nzererezi ku bw'uyu munyamategeko n'ugushaka kumwumvisha. Gikondo hazwi nk'uko akavuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza, atari icumba, atari n'ibitaro, ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa Kigali kandi bakazahava baranegekaye. Umusaza nyiri inkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza.
Nabajije ibyayo barambwiye ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo neze no kubona byose ndubura byose.
Ekwagira ubusanzwe ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi himbaza drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya waviriyemo mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma. Ni higanwa ryateye impari nyinshi gushika aho abategetsi b'u Burundi bagiriza u Rwanda ko rwivye ingoma z'u Burundi kandi ko bagiye kwitwarira icyo gihugu muri UNESCO. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye n'abo bavuzi b'ingoma bamaze gutahuka i Kigali banavuga icyo biyumvira kuri izo mpari.
Ubu ni umurisho w'ingoma zivuzwa na Club Himbaza ikorera i Kigali mu Rwanda. Ni umugwi ugizwe n'abasore 15, 12 muri bo ni impunzi z'Abarundi, 3 nabo ni Abanyarwanda. Bavuza ingoma z'Ikirundi kandi mu buryo bwa Kirundi. Hagati mu kwezi guheze k'8 uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa East Africa's Got Talent. Yahuje imegwi ndangakaranga k'ibihugu bine arivyo Kenya cakiriye ayo mahiganwa u Rwanda, Tanzania n'Ubuganda. Club Himbaza yaviriyemwo mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma kuwa mungu heze. Kuri Yannick Niyonzima amenyerezwa umugwi akaba n'umuvugizi wawo n'insinzi ikomeye naho batatwaye igikombe.
Kuba wowe twashoboye kugera hagati ahantu ni insinzi kuri twebwe. Ndimiti nari ndi kugira mu ngira ryoroshe ifara ku experience barakwiye abagenzi twarakwiye abandi baratiste.
Uwo murisho uryohera abawuvuza niwabuze gutuma u Burundi ishavu uriniga. Ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bavuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'u Burundi. Nabajije umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwe ubu.
Ntabwo turi duserukira ya Burundi ya Rwanda twaplayinze ukwacu
Umushikira nganji Pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya club Himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekane darapo y'u Burundi. Abavuza uwo murisho bobo barahafitiye inseguro
uburenganzira bwacu tatwanashaka se n'itegeko mu myaka za 1978 ngo babambara rouge blanc n'uza amabara ya kroni imbere yaho ntibambara umusede DFDD ejo bundi bambara mu mitingi yabo bambara amatsiko y'inkona ya CNDFDD iki rero ibyo ni ibintu bashatse kuburira ko gusa kubera yuko atakiza cyo bakumpunzi imbere y'ubutegetsi bw'u Burundi kwerekana idarapo y'igihugu siko gukunda igihugu kuko hari n'abazambaye ariko bakiri igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi ibiriko ikimenyetso cya inyafurika kuko twadushyira imbere ubumwe bw'abanyafurika.
Uburundi bwavuye butunganya imyerekano i Bujumbura yo kwiyamiriza icyo bise ubusuma bw'imico na karanga. Uwo mugwi wowo iyo wari uri i Nairobi mu mahiganwa wemeza ko icyo gikorwa cabahanye nguvu yamara baragaya iyo nyifato babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike.
Bijya n'ibintu by'abanyarwanda politike bashatse kudugira ko ni kwihamenya abatwenzi kubona hagushigikira abarundi bene banyu bari hanze y'igihugu aho bari kujya mu myerekano bavuga ati turashaka ko impunzi zitaha. Iswa twabuga tika dushikira abarundi bakora performinga mu nuze yacu ariko kujya kwiyamiriza atari cyo byari guhindura twari fashe mu gusamaza abarundi murabona amatora begereje.
Ijwi ry'Amerika ryabajije wahoze ari umushikiranganji w'imico kama mu Burundi Dr. Alphonse Rugambarara nawe nyene abona ko ari imvo za politike.
Umurundi wese iyo patrimoine ni yiwe yaba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'u Burundi kuyerekana kuyishyira imbere. None abo bariko barabashyira ko ibirego byinshi bonezerwa yuko basubiye i Burundi wabo boza bazanye intambo z'ikinyekongo z'ikiganda z'ikinyarwanda rushobora kwaka umurundi icari akaranga kiwe ku Murundi kagizwe n'ivyo vyose vyo kumenya imico kama y'igihugu wa mwatse kumbure ukuba i Burundi mugabo ni wakuye mu Burundi mu mutima wiyo.
Kuva mu mwaka w'2014 ingoma z'u Burundi zashezwe ku rutonde n'igisata UNESCO cishamwe mpuzamakungu ONU kirabe imico. Kuva ico gihe ingoma z'u Burundi nitunga ridatizwa kandi ritiganwa ni naho ico gihugu gifatira mu kuvuga ko kizo kwitwarira u Rwanda kugwatwaye izo ngoma mu mahiganwa. Yamari uwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira u Rwanda. East Africa's Got Talent yateguye iriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo Rwanda, Kenya, Tanzania n'Ubuganda. Abo bateguye ayo mahiganwa bati club Himbaza irimo abafise uburenganzira bwo kuba mu Rwanda. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano iyo bigarukiye. Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.